Eri, Mizu de Americ. Radio izwi rya Amerika makuru ndende kinyarwanda Washington DC mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email nayo ni radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri we radio yacu voa@com mukanya murumviriza ikiganiro muri sanga yamara imbere yaho tubafitiye inkuru ikomeye yerekeye ingingo ya president wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump yo kwirukana umushikiranganji ajejwe imigenderanire wiwe Rex Tillerson mu mabanga rero yo kuba umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika. Rero president wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump yirukanye mu mabanga yiwe uno munsi kwa kabiri umushikiranganji ajejwe imigenderanire Rex Tillerson yamusubije n'umuyobozi w'ibiro bijejwe iperereza CIA Mike Pompeo. President Trump akoresheje Twitter uno munsi wa kabiri yashimiye Rex Tillerson kuvyo yaranguye mu mabanga yiwe. Gina Haspel niwe azo umuyobozi mushasha w'ibiro CIA. Ayandi makuru yerekeye ingingo yo gukura Tillerson mu mabanga yiwe turabashikiriza mu kanya. Ubu rero ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'inga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsa
abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikibazo cy'amazi ni kibazo gikomeye cyane ku isi muri ibi bihe bifatiye kwigwirirana ry'abantu ku isi n'ingaruka zihindagurika ry'ibihe no kugiramira ibidukikije. Urugero rw'inzuzi n'ibiyaga rwaragabanutse bikomeye mu bice bimwe bimwe byo ku isi harimo n'akarere ka Afrika. Inzuzi zimwe zimwe zarakamye mu gihe ibindi bice ingaruka z'uruzuba zageramiye bikomeye ivyimburwa. Akarorero ikiyaga Chad kivugwa ko gishobora kuzimangana burundu mu myaka iri imbere hamwe atacokogwa mu gihe igisagara ca gikomeye ca Cape Town muri Afrika y'Epfo gifise ibibazo bikomeye ku vyerekeye amazi ku buryo leta yaho yategetse urugero ntarengwa ko rw'amazi ababa muri ico gisagara bategerezwa gukoresha. Bivugwa ko haheze ikiringo kigira ku myaka 3 atamvura ihagije igwa mu karere ka Cap. Urugero rw'uruzini rwaragabanutse bivuye ku kibazo c'imvura mu mitumba ihanamye yo mu gihugu ca Ethiopia. Ikibazo c'amazi ni kibazo rero kibonwa ko gishobora kuba isoko ry'amatati n'intambara ku isi mu bice bimwe bimwe byo ku isi byo bizavyaratanguye kwibonekeza. Ukubura kw'amazi biza bimaze kugira uruhara mu ntambara zitari nke mu karere ka Afrika aho hibonekeje amatati no gutana mu mitwe hagati y'abarimyi n'aborozi canke hagati y'amoko atandukanye mu bice bimwe bimwe byo muri ako karere nko mu karere ka Sahel no muri Afrika mu buseruko. Kubwishira hamwe mpuzamakungu ONU abantu bagera ku miliyari 2,900,000 bazogerera ikibazo cyo kuronka amazi mu kiringo cy'imyaka 10 y'imirije. Iryo shyirahamwe rimenyesha ko mu mwaka w'2030 amazi abantu baronka ku isi azogabanuka ku bice 40%. Ishyirahamwe ONU rimenyesha ko ivyo bishobora kugeramira bikomeye umutekano mu makungu. Mu gihe abantu batera bagurirana ku isi ingaruka zihindagurika ry'ibihe nazo ziyongera, ikibazo cy'amazi ni ikibazo kizotera gikomera kurushiriza. Icyo kibazo cyo bacifashe gute mu karere ka Afrika no mu karere k'ibyaga binini na cyane cyane mu Burundi muri iki gihe? Niki ya kiriko gikogwa mu mugambi wo kugerageza gutorera inyishu icyo kibazo? Ni byo tuvuga mu kiganiro muri sanga cyo muri uyu mwanya. Twatumiye Emmanuel Ndorimana umuyobozi mukuru w'amazi n'isukura mu bushikira ngandi bujejwe amazi bidukikije gutunganya amatongo no gutegura ibisagara na Atanazi Mbonimpa umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe ateje association tubane dogi kuzi rijeje guteza imbere uburimyi n'ibidukikije. Tutarambiranye dutangire ku mutumire wacu Emmanuel Ndorimana waramutse
ndabaramukije
icyo kibazo cyerekeye ukubura kw'amazi cifashe gute mu Burundi muri iki gihe
mu Burundi nkuko imana twavuga ati imana yaduteye iteka amazi yavugeze ubu arahari urugero ni badakoroshi twavuga koroshi imishije uko turafise amazi y'imvura imvura igwa guhera mu kwezi kw'11 kwa gatanu turafise amazi y'ibiyaga n'inzuzi n'amazi yo mu kuzima amazi rero mu Burundi navuga yuko imana yaduteye iteka kugeza isaha amazi arahari mugabo na twebwe turabona ibimenyetso bitwereka yuko tutaravye neza amazi ashobora gukama nk'uko maze kubivuga ahandi yuko biragenda.
Niki he none muri ko murategekanya naho muvuze ko gushika ubu atakibazo gikomeye kiribonekeza mugabo kubera izo ngaruka zihindagurika ry'ibihe n'igwirana ry'abantu ni ibintu bishobora gushika mu misi iri imbere cyangwa imyaka iri imbere. Niki he muri ko mugira kugira ngo mubone ko ayo mazi azogumaho abantu ntibayabure.
Murakoze nibaza yuko icyo turiko turakora ubwa mbere hoho nababwira yuko kuko imvura irikiragwa itiboneka kurogero no bwa rushimishije kugeza ubu usanga irigwa kurogero rw'igihumbi n'174 mm turabona ko amazi ariho byo kone ariko rero nkuko mwayivuze intandaro ya byose ni irigurirana ry'abantu igurirana ry'abantu rafite ingaruka mbi cyane ku mazi anagomba kubabwira yuko amazi yo mu nzu cyangwa amazi yo mu kuzimu ariyo cyane cyane abantu dukunda kwikoraho kugira ngo tunwe noneho tukayakoresha no mu kugira tuvomere imirima ndetse noneho mu bintu byose by'iterambere aya mazi akunda kugira ibibazo mu gihe hariya ku misozi hanamye hadabitifashe neza andacyo ndabwira yuko mu gihe imvura iguye hanyuma iguye agashikira ahantu ku bugaragwa atashaka amashyamba ahari amazi y'imvura aho kujya mu kuzimu noneho ashikiye mu bugaragwa acatera temba agahitana inkukura ivu ryose riva ku misozi hanamye rikaruhukira mu nzuzi hanyuma ingaruka mbi ingaruka ni iyihe amazi yo mu kuzimu acagabanuka hanyuma amazi yo mu nzuzi nayo agaca yononekara agacika ikiziba. Ibyo rero nk'uko twamaze kubibona biterwa n'uko habaye igurirana ry'abantu aho hariya ku misozi hahora amashyamba abantu bagwiriye bagaca higa isi ndimwa bagatangura kuharima ya mashamba bakayakuraho ibiti bagahonya ugasanga rero imvura iguye aho ko yamazi ajya mu kuzimu none agatera ingorane agatera ayora ivu ryo mu isi isi ndimwa yose ikaruhukira mu nzuzi n'ibiyaga rero iyo ni ingorane tubona ikomeye cyane. Ibyo rero kugira ngo duhangane nabyo nuko ubwa mbere hoho Leta y'u Burundi yafashe ingingo zikomeye cyane yarabanje irashyiraho politiki y'amazi ni politiki y'amazi kugira leta yerekane ingene igisata cy'amazi cyotunganwa mu nyuma noneho irashyiraho
muradutunga turamutaye ku murongo wa telefone Emmanuel Ndorimana reka muri aka kanya tuze ku mutumire wacu Atanaze Mbonimpa ayoboye ishyirahamwe ateje association tubane dogi kuzi rigeze guteza imbere uburimyi n'ibidukikije. Turakuramukije
mwiriwe
wowe iki kibazo cyo kubura kw'amazi mu bice bitandukanye byo ku isi uravye byifashe gute uravye mu karere kacu no mu gihugu cacu Burundi ukibona gute icyo kibazo?
Niko nkuko Mushana Emmanuel yaje kubivuga amazi mu Burundi yarakiriho ariko ageramiwe n'ibintu bitari bike nk'uko yashikirije mu majyambo make inkukura kugirana kw'abantu atagikozwe naha mu Burundi tutagiye turigisha abanyagihugu ngo bose babimenye nuko mu minsi zacu tuzogira ibibazo bitoroshe ishobora kuvukamwo mbere n'ingwano bikavamwo n'inzara bitewe n'uko amazi tutatunganya neza. Ndaguhe nk'akarorero n'ayo amazi bakwiye aha mu Burundi hari ibimenyetso byerekana ko ayo mazi naho yoba hari usanga ageramiwe n'ibiyatu bishukamwe biyajamwe nk'inkukura amashira hamwe amwamwe bashiramwe bitabereye ya miti dushiramo by'uburimyi usanga cha muri byo biyaga ugasanga yamazi aratosekaye ukarabije ku rugero rw'amazi nk'inangana muri kahise uko twagiye turakura tubibona amazi n'inzuzi ntibazirengana ariko hari hantu n'umwana w'ubu acavura yorengana kubera amazi aragabanutse ku rugero rutaboneka nuko rero leta n'abanyagihugu bojaho imigambi irashe nkuko ari politiki y'amazi ihari ikigishwa hanyuma abanyagihugu bakamenya gukingira amazi no kuyabungabunga
ibyo urabivuze ko hari nk'inzuzi kera wasanga umuntu atinya no kuzicamwo yibaza ko zishobora kumuhitana mugabo uravuze nko kubu usanga urugero rwaragabanutse bikomeye cyane wibaza ko byatewe n'iki
ahanini byatewe nuko abantu badakingira ibidukikije ngo batere ibiti burya ibiti birafasha kukingira amazi bikayagumya ugasanga barima ukutariko kuko usanga bonona imbibe z'imigende ugasanga niyo migende y'amazi ntikingiwe ugasanga abantu barima hanini kuko n'abantu baragwiriye hagati aho urabona ibirere ntibifise imbibi ibiba mu bindi bihugu natwe biratushikira wigeze kuvuga uti kiyaga Chad kigomba kuzimira niko wiravye ku ikarata nuko twagiye turabyiga kera usanga mu minsi izoza cyo kiyaga carafutitse ku ikarata y'isi ya Afrika natwe rero ivyo byaratubangamiye kuko turafite nk'ino mu Burundi nk'ikomine usanga ifise abantu amajana cenda ku kilometero kwadarati umva nk'abo bantu basangiye nk'umugezi umwe batakinga ibidukikije ni ibintu bishobora kugaramira cyane cyane urugezo rw'ayo mazi
murakoze tugaruke ku mushinga na Emmanuel Ndorimana ariko muravuga nko ku mitumba ihanamye iyo nkukura imitumba usanga haravugwa ko hahora hari ibiti byinshi cyane mu Burundi bitara byo babyara ciwe ivyo biti ntibisubirizwe hari ico muri ko murakora kugira mugerageje kugwanya nkukura no gutuma ibiti ko turazi ko bifasha mu kuzana imvura
nibyo nari ko ndavuga yuko leta y'Burundi yamaze kubona ko ico kibazo kibaje gukomeye cyane naco gituma nako ndavuga ko two yashizeho politike y'amazi gashaho nibwiza ry'amazi hanyuma kandi hariho imigambi myinshi iri kirakorwa kugira ngo amashamba asubirizwe nabwe yuko inkwezi y'akaronda muri byose ayo mashamba yahonejwe nabwe yuko amazi atagiye mu kuzimu acatemba kubera ata mashamba hari aho rera amasoko y'amazi mu masoko acatangura gukama turamaze kumva yuko muri za kumoso za kumari ya muri za kumukomoso amazi ariko aratera kama rero leta irikirakora ibyikirikirakora ari imigambi myinshi atrakenguruka abarongwa igihugu uyu munsi baramfashe kibazo mu minwe aho bahimirije abarundi bose ko botera ibiti n'imigambi myinshi kajaho aho basavye yuko ikomine yose yogira ama hektari 50 ku mwaka ibyo rero ni imigambi myiza hakaba n'indi migambi leta ifashwamwo n'ibindi n'abafashe igihugu hakaba hariko harategwa ibiti hakaba hariko haracibwa imikobeko haruma kumikobeko hagategwa ko ivyatsi byo byose n'ibintu bituma amazi aho gutemba aca ajya mu kuzimu noneho yamaze mu masoko agatera bameshe ucyo n'inzuzi zigaca zironka amazi menshi n'imigambi rero leta Burundi yafashe iri kirakogwa twibaza yuko tubandanije kuri urwo rugero atankeka kwa amazi azomera neza bwa rero tugasaba abenegihugu batwumviriza yuko ikibazo cy'amazi nk'uko namwe mwavuze yuko muri iki gihe hari ibimenyetso ibona ko amazi ashobora gukama nk'uko za Chad lake Chad yakamye urumva tugasaba yuko bakimenya bakabona yuko amazi ubwa mbere ho n'ubuzima tugakora ibishoboka cyose umwenegihugu wese mu Burundi akabona yuko amazi y'u Burundi ateza gukingirwa
murakoze reka tuze ku mirongo ya telefone dufise Fidel uratwumva Hallo?
Hallo ndabuka.
Watubwira irindi zina naho hamagaye uri?
Yego, amazina yanjye nitwa Mutungisha Fidele.
Uri he?
Ndi mu Rwanda ubu ariko ndi mu Kongomani.
Ufise ikibazo cyangwa icyumviro?
Yego, nje mfite icyumviro kandi nkaza no kubaza aho hanyuma.
Yego.
nagira ngo manze mbabwire cyane cyane mbasaba usaba umutumire kugira ngo maze mubaze kubijyanye n'ibihe usanga byagiye biteza icyo kibazo cy'amazi akama mu misozi. Twebwe iwacu tugira ikibazo, turi aborozi b'inka, kandi rero tuba dutunze inka zacu nyinshi ku buryo zitabeshwaho n'ibyatsi by'interano. Nagira ngo mutubwire nkatwe abantu b'aborozi, kuko numvise mu bibazo bagarutse ari ibibazo zo kuvuga ngo konona amashyamba, guturira imisozi ari byo bibazo biteza gukama kw'amazi ku isi. Rero nagira ngo mbaze, ese mwatuha umucyo twe dukora iki nk'abantu babeshejweho n'ibyo bisa nk'aho ari byo konona ikirere? Icyo ni ikibazo cya mbere. Hanyuma kaza gutanga kandi n'icyiyumviro, mvuga ngo amaleta yacu niyo akwiriye gufata umwanya wa mbere akadufasha, kuko abantu benshi bakunze nyine konona imisozi bidukikije bashakisha nk'inyamaswa iwacu ruguru muri Congo, ariko leta ziba zihari ntacyo bizibwiye. Rero ingaruka zaje kuba zikaba ku bantu bose, ariko bajya babikoze n'abatabikoze. Nagira ngo muze kutubera inyishu. Murakoze.
Murakoze. Murashaka kumwishyura Emmanuel?
Nibaza yuko ikibazo kumbore kiri muri Congo kiri mu Burundi, kuko Republika Demokratika ya Congo n'igihugu kinini ngaha mu Burundi, nibaza ko batagira ikibazo kuko ni igihugu gito kirimo abantu benshi. Ariko rero ikibazo yavuze kirakomeye cyane, ikibazo cy'aborozi. Ikibazo cy'aborozi bavuga ati badufise inka nyinshi, ntitwoshobora kuziha ubwatsi zibutewe ngo zishobore guhaga. Twebwe rero mu isano nko twohanura aborozi, nuko cyane cyane abo mu Burundi, kuko niho kubera dufite igihugu gito, aho kubandanya tugira bwa bworozi bwa kera, aho borora inka nyinshi zikirirwa ziradonguruka amashyamba. Ubu rero noneho amashyamba ntayakihari, ubu tubanura yuko bokorora inka nkeye nziza bakazororera muhira iwabo, zigaheza zikagaburirwa iwabo, kuko nga mu Burundi ntibagisha ahantu bashobora kuzireka ngo ziyagambye zize kurisha mu gahinga. Icyo duhanura twebwe cyane cyane mu Burundi, kuko igihugu ni gito. Muri Repubulika Demokratike ya Congo sinzi babona mengo igihugu kiracyari kinini bwanahone, kugira ngo bikingire biba byiza. Ubworozi babuhinduye ha gutunga inka nyinshi z'ingwiza murongo, bakorora inka nziza z'ikizungu zirira mu nzu zofasha.
Muri ubwo buryo bwo gutunga izo nka zaba zirira mu nzu, ntibisaba uburyo kuronka uburyo bwo gutera nk'ivyo vyatsi? Niki hari cyo mwoba mutegekanya nko gufasha aborozi ba muri iyo ntumbero?
Ngaragaje kuvuga ngo aha mu Burundi wacu hariho imigambi myinshi iriko leta ifatanije n'abayifasha irikira kogwa, aho bari leta irikira tanga inka mu banyi abene gihugu intara nyinshi amakomine menshi ariko aronka izo nka z'ikizungu amafizita amafrizone. Burundi rero biriko birakogwa, bize yuko mu gihe abene gihugu bose boronka aborozi boronka amafrizone yomera neza kugira ngo izo nka zirire mu Ruhongore. Ariko rero ngarutse ku budeti uburyo kenshi usanga zikesho ikibazo cy'uburyo ni ikibazo cyo gutahura ibintu, kuko kera abantu bari bamenyereye baryoherwa bafise amasho menshi inka nyinshi, umuntu akavuga ati zefise inka ijana cyangwa igihumbi zenda tunze merewe neza. Ariko rero biba byiza aho gutunga inka ijana ukazigurisha, umuntu akaca akazigurisha gacagura nk'inka cumi gutyo ugasanga zicazirira gatira muhongore, kandi noneho turazi neza n'umwimbu uba munini gusumba wa ziriya nka ziregwa zirahirira ku musozi.
Murakoze. Tugaruke ku mirongo ya telefone. Elize, uratwumva? Watubwire irindi zina naho uhamagaye uri?
Ni ngenda kuri iyo Elize igisagara cya Bujumbura kuri uno mwanya. Ndashimiye cyane ikiganiro cyane, ikiganiro nkenerwa kandi kije hageze. Nagomba namusaba batumire ubwa mbere, hanyuma hari ikintu abatumire bavuze ati ngo turaje ngo igwirirana n'abantu ngo ririmo mu biteza indagurika y'igihe. Ikintu navuga hoho ubwirana hagati ya igwirirana n'abantu nobyita yuko yari nka atu, navuga n'amahigwe ku gihugu iyo iryo gwirirana ry'abantu byose byaho byari kwisunga nunge merike ndarigira iteramere ritera ibiti ngorane dufise mu Burundi no saba yuko numvise bose yuko bari nko mu bajejwe bidukikije numvuga yuko boshiraho itegeko rihana abantu bonona ibidukikije kuko bisibyimbo ibidukikije byamaze guhona na ruguru aho byitwa yuko bigihari uravye nk'ibiti ingene bicigwa bikingana cyona yuko habariho ikintu kitagenda neza ko bari nko kwisamburira ko ego duhiriwe duhishije mu gihugu cyacu Imana yari yagihaye umukuru w'igihugu akunda ibikogwa ingorane ni abamufasha gutwara ariko nabone kuri uno mwaka ndabona umenga bakuye amaboko mu mpuzu ariko barakora cyane bivuye inyuma ego nagomba mbaze uyu mugabo ajejwe ibidukikije umushinga nahe ego ambwire ingene umuntu uyo mubona kubera njyewe numvuga yuko ikiganiro cyari nko kwisunga cyane cyane kugwaruka kuko nk'aba batumire ndibaza bari barateye ibiti kera ari n'ibi biti ubona byagize n'icyo bifasha kuri uno munsi ariko ingorane ni uko ibyo biti byashaje bitari ku birasubirizwa nasabye yuko yotubwira ingene twumuronka kubera hari abantu turi ku kivi two dutera ibiti twumve intererano duha cyangwa ingene twotubwira twobikora kugira turabe ko tugarukira igihugu cyacu iyindi ngorane novuga yuko ingorane dufise ni harimo n'iby'uburongozi bubi aba bantu biyita abanyepolitike ko uravye nk'igihugu cya Egiputa ingene gikoresha amazi aba mu Burundi kikabaho imyaka yose ariko kacubona twebwe inzuzi dufise n'imvura igwa nk'uko umwaka wose ariko ugasanga iki ryose tubayeho tutarima ako bo dufasha turaba ukuntu twakoresha ayo mazi bakaca bajya kudusabira ibihano
reka dugaca heraheza
nusaba abanyepolitiki nabone hako baza barajya gusaba ibihano yuko bakorera ku kintu bakabwira abo barungitse nk'ibihano nyine akaba aribo baza kudufasha muri iyo migambi yo kubungabunga amazi kugira ngo igihugu cyacu kibaranye gitera imbere ubona yuko n'Imana yakiduhaye ari cyiza cyane murakoze
Emmanuel mwishura gute
mwishura nagomba yuko yukuri itegeko rirahari kiko kurira hali hariho amategeko menshi ari tegeko ibyejwe bidukikije ibwirizwa amabwirizwa sine no bana amategeko bahita amabwirizwa ibwirizwa gire bidukikije rahari ibwirizwa y'amashamba rahari ibwirizwa ry'amazi rahari umva rero amabwirizwa rahari leta nake takoze kugira ngo ishireho ayo mabwirizwa ariko rero iri nubwo avuga ati ibwirana ry'abantu ni yatu nibyo mwiterambere y'abantu benshi arashaka gufasha ugatera imbere ariko tugatse muri ibintu by'ubudukikije urabona yo abantu babaye benshi bakenera gufungura byinshi noneho bakenera gufungura byinshi amazi menshi inkwi nyinshi ugasanga ibisata byose birashikirwa ugasanga rero nk'iby'amashamba arabizi nawe nyine abarundi benshi mu guteka bakoresha amakara urumva rero ko bagubira baca bakenera amakara menshi bakoresha mudubwira ayo makara nayo nta handi ava atava muri bya biti niho rero tusanga baca bagaruka ugasanga igihugu cyose bariko baraca ibiti kugira ngo baronke amakara bashobora kugira ngo abage bakene baronke rero niho tuvuga tuti igurana ry'abantu ryafite ingaruka mbi ku gisata cy'amazi ni muri iyo ntumbero tubivuga hanyuma ikintu avuga yo aho dukorera ngira ngo dukorera amashyirangani rw'udukikije ibindi muyobozi mukuru w'amazi n'isuku abandi bayobozi turegeranye ngaha nyuma y'ingoro y'inama y'ingoro z'amateka ngira ngo arahabona ashatse yoda tukabonana nta kibazo hama ari ikintu avuga gikomeye cyane ati twebwe kumbure ni uko tisuganya neza ati iki gihugu cya Egiputa kibaye kubera amazi bashaka aza adini wacu ibi rero natwe nibyo tuvuga tuti duko tutegeza guhindura ingendo kugira ngo aya mazi y'imvura aho kubandanya tuyareka agenda uko hohoba imigambi yo kuyakoresha tukavomera ku misozi aho kuyareka agenda tukategera tukubaka amabaraje ku misozi tukayadukoresha mu kuvomera ibiterwa umugambi natwe twashyize imbere
ndetse na leta Burundi byaduhanura kugira ngo amazi Burundi natwe ntadupe kubusa umugambi rero turamushyigikira byavuze nibyo kandi na leta iturongoye umugambi iramaze kuwufata mu ngiro yadusabye yaduhaye intumbero ngene twabikora
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Gordien Gordien uratwumva Gordien uratwumva Gordien twamutakaje ku murongo wa telefone tubandanye mu kiganiro cyacu muri sanga turiko tuvuga ku kibazo cy'amazi ku isi tugaruke ku mutumiri wacu Atanaze Mbonimpa Atanaze uravye wari kuravuga nk'izo nzuzi za kera za zikomeye n'umuntu yatinya kuzijabuka naho imvura itaba yaguye ngo urugero rwazo guyongere rwari rukwiye natamvura yabikiragwa mugabo ubukavuga ko n'umwana muto yashobora gucamwa akarengana atabwoba nikihe mwishira hamwe ryanyu muri ko murakora kugira ngo mufashe kugerageza gutuma zita kama Burundi
cyambere turiko turahimiriza abanyagihugu kugira batere ibiti ngarutse gatoyi kuvyo abashinga ntare baje kuvuga uburundi bwari yemeje yuko muri bond challenge ufashijwe na Bank Mondial ko buzotera imiliyoni 2 z'amahektare murumva ko leta ifise intumbero y'ukukingira ayo mazi nuko gwiza amashamba natwe bwero muri association munyigisho dutanga turabara abanyagihugu ko tera ibiti ku mwaka icya kabiri nuko tuzobigisha kubika amazi mu buryo basanganywe butoyi tuzobaha de technique uburyo bwo kubika amazi mu bigega nkuko yaravuze ibintu by'amabaraje yo mu mitumba nabyo birashoboka ariko hari n'ibindi tuzoshingira ko abanyagihugu bateza guhindura mu ngendo zabo no kumenya kurima naho imvura itsobihari iyo turimo turatembera mu bindi bihugu turabona abantu bapompa amazi mu metero 50 mu kuzimu mugatwe twatugisa imana tukayaronka hejuru hariho rero uburyo bwo kurima ukanarima no mu uduga hejuru mu kirere nturindira ikirere kuko ikuzanira imvura ubwo n'ubundi buhinga tuzoza turabigisha kumbure mu minsi iza abantu bazabaha indo ingendo
hari nk'ibihugu nka Israel ni igihugu gikomeye cyane mu byerekeye ubuhinga bwo kurima naho atamazi menshi gifise mwibaza ko umuntu yoshobora kubafatira nk'akarorero
cyane gose ariko bo bateye imbere gusunza kuko basigaye bakoresha bwa buhinga bwa none bita informatique basanga igitegwa bagipimira amazi na angere bihuriranye n'uko giteza kuba kimeze basanga amazi bayaharura ku munota ku musegonda kuko barazi ko amazi ni ubuzima koko murabizi kandi burya bazi ni resource nk'uko yoba ari amafaranga kuko yoba ari ibindi bikoreshwa mu gutunganya amashyirahamwe n'ibintu bishobora kuzimangana bikayonga ari kishijere abanyagihugu turakunda kubona amafilme yaho n'inyigisho zaho n'abantu bajejwe gukoresha amazi rimwe twita mu gifaransa rationnel no kuvuga nta manari mwe rishobora kurengana urumva rero twoshobora kwigiraho nk'abarundi bakagenda bakaraba maso mu yandi bagatembera bakabona kuko akanyoni katagurutse nikabona iyo bweze turafise rero amasite web dushobora kubereka abafise uburyo bakagenda cyangwa leta ikabitunganya bakaraba abandi gene babikora uburyo wasanga twungutse ibintu bitari bike bo barima muri desert umusenyi batwe twari dufite isi nziza kandi ahantu hamwe imvura nziza amezi 9 y'imvura n'amazi arenze ko ibikenewe mbona je bari kugira abantu bamenye icyo bakora leta ibahimirize nabo nyine n'abigenga bamenye guhindura ingendo mu gukora ibintu bijanye n'uburyo bwa none
yewe ariko uravuga n'ivyo vyo kwakira amazi y'imvura ngushiraho nk'ivyo bigega by'amazi ni ibintu mu bihugu aho imvura igwa gake babimenyeye basanzwe bamenyeye kutaronka amazi umwanya wose y'imvura bayakira bikabagirira akamaro nibihemwo tanga nk'impanuro ku banyagihugu bari ko batwumviriza
nuko hoba ababanza kubahugura kuko bavuga mu Kinyarwanda bakabigisha ingene babikora z'ukubika ayo mazi hanyuma ubiravye y'abanyagihugu bamaze gucubwenge bakerevuka ibintu barashobora kubikora kandi babibonera ku karorero akarero cyane cyane ku munyagihugu niko keza kuko agira ati ibyo mvuga n'amajambo ariko ubiberetse mu ngiro barabikurikiza none waruzi yuko mu Burundi amazi dufise tutotezwa kwicwa n'inzara ndaguhe nk'akarorero aha mu Burundi turari imivuga bita irengarenga zimara iminsi 2 ukabusaruye ukaba wimbuye aho urashaka gukoresha amazi wabitse muci mu gatasi ukabikora muci nuvuga yuko twatezwa kwa maturima umunsi ku munsi tutarindiriye ngo turime sezo ABC kuko ino tarasa amasezo ashikane ngatavuse n'intara zirima sezo zimwe zigasha ziryama zikaguma ngaho abantu bakishwa n'inzara hariho n'ikindi batashyitse kongera amaza kubishika ko mu minsi izoza hazoba abahunga bahunga ibi ihinduka ry'ibirere nkuko twagiye turabibona mu ntara nko mu Burundi Byangozi Kirundo mu myaka yahera hari bize gutera amapfa abantu barahunga bararenga n'imbibi rero nitwojya ntujya ngaho tujya mu kondora zose tutaza gutora inyishu leta igatora inyishu banyahibu bene bakatora inyishu kugira twirinde ayo mabi ashobora kuzoshika ejo cyangwa hirya y'ejo.
Urakoze tugarukwe ku mirongo ya telefone dufise Jean Bosco uratwumva Jean Bosco
ndabaramukije ndibwenge Jean Bosco muri South Carolina
ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mufise akabazo cyangwa icyumviro
akabazo ni icyumvi n'intererano
yego
ikibazo cya mbere je ndakunda ibiti none nubwo ndi hanze hari ukuntu baba barateganije nk'umuntu yoba ashaka ko kwiterera ibiti bakamurosa hari tera cya kabiri nacyo hariho ubya yavuze iby'inka ndibaza yuteye ibyatsi bijya byatsi birashobora gukingira isi amazi bijya byatsi byo kugaburira ibitungo amazi akaguma muri bijya byatsi kari bijya byatsi nabyo bikagaburira bya bitungo nabyo bigatanga umwavu wa mwavu tujya kugura mu isoko tukashira kuba twuronka utatuvunye cyane byari ibyo nashaka kubaza no guterera
murakoze Emmanuel mumwishure
cyangwa numva yado yagerageje kudushiga kutunganira kandi ni byiza cyane rwose arakoze cyane hariho kibazo abagize mbega aho ba leta y'Uburundi ishobora kuroza isi kugira abantu bateremo ibiti y'ukuri nta muntu n'umwe arifuza gutera ibiti ngo abarahabitera nubwo isi itera yaga haracyariho imisozi ikeneye guterwa ku ibiti noneho turasaba yuko umuntu wese yotera ibiti mu ndimiro hariho ibiti bana n'indimiro hakabaho n'ibiti biterwa ku misozi aho hose kugeze umwe wose haracyariho aho gutera ibiti
murakoze dufise kandi Gilbert uratwumva
ndabumva neza cyane
izina rindi zina ryanyu aho muri n'ikibazo cya intererano
nitwa Nyerere Gilbert ndahawe mu gisaka cya Bujumbura
mufise akabazo cyangwa icyumviro
akabazo kandi nshaka kubaza uwo mutumire mbega ko mbona abantu bagurirana ku munsi ku munsi mbega leta yoshyiraho ingingo iyahe kugira ngo ntitusubire tugire ingaruka mbi kubura amazi kubera haguma hagurirana abantu
murakoze reka bishure mu mwishure Emmanuel
murakoze cyane ati leta iriko irakora iki kugira ngo igurirana ry'abantu rihagarare nibaza yuko sinzi ko icyo kibazo ari genocide cyane hariho abajeshwe igurirana ry'abantu ariko kubera ndi umwenegihugu w'umurundi naje mba mu Burundi mbona ibiba mu Burundi navuga yuko iki kibazo abarongoye igihugu duhereye kuri nyine tubara mukuru w'igihugu iki gihugu kibazo kiramaze kuvuga cyane nubwo atateko rirajyaho turazi yuko amanama yose abaho bagaragaza guhimiriza umwenegihugu kugira ngo abyare uwo ashoboye kurera rero kumva rero avuga ati umuntu aba ashoboye kurera kuko mu gihe umuntu abyaye abadashobora kurera niho usanga haduka ibibazo umuntu wese rero ayongeragaza kwikebuka akaraba mbega isitongo ringana gute kugira mbyare abana bangana gute umuntu akaraba rero kugira ngo arabe abyare abahuriranye n'itonga fise kugira ngo ntitubandanye twonona bidukikije na cyane cyane amazi rero iki kibazo kiramaze kuvuga kenshi nta mu Burundi kandi turazi yuko hariho abene igihugu benshi bamaze kubitahura ariko barabikorera ko ndafite akarorero nko mu ntara imwe nzi abantu bamwe bamwe abagabo bonyine ubwabo bagenda kwa muganga tunyabona ntabara mu magarikire ese nzasure kubyara turamaze kubona ko hariho abamaze kubitahura nubwo atategeko rihari turabona ko biriko birafata ingiro
tugarutse ku byerekeye kugonona ibidukikije n'amazi haravuga ko ikiyaga Tanganyika kirimo umucafu uva nko mu mahinguriro no mu mazu yo mu gisagara ca Bujumbura niki he ku ruhande rwanyu rwa leta muriko murakora kugira ngo mukengire amazi ya ikiyaga Tanganyika ko ikiyaga Tanganyika ni nki novuga isoko ry'amazi adakeneye ibintu byinshi kugira akoreshwe kunywa riza nk'ubwa kabiri inyuma y'ikiyaga Baikal cyo mu Burusiya mugabo wo mucafu bandanije ayo mazi azotosekara ku buryo adashobora no gukoreshwa kuvyerekeye kunywa niki ya muri ko mukora
nkuko mubivuze ntoze ikiyaga Tanganyika kirabangamiwe n'imicafu navuga yuko noneho sinavuga ko ari Tanganyika gusa ibyo navuze yuko mu gihe imisozi idakingiwe neza amazi yo mu nzozi n'ibiyaga abangamirwa uko imicafu yose iva ku misozi hanamye ikisuka muri icyo kiyaga muri ibyo biyaga n'inzozi rero ku kiyaga Tanganyika ikibangamiye ikiyaga Tanganyika ni imicafu ivuye ku misozi hanamye icyo twita umusozi twita Mumigwa aho tumaze neza iki kiyaga kiri hasi hakaba hari umusozi wo hejuru yacu nuvuga yuko imvura iguye kubera ne navuga ata mashamba akihari cyo zidakingiye neza buri karivayo imicafu yose mu kiyaga Tanganyika cyane cyane iyo niyo ngorane nyamukuru tubona kandi igoye no kugwanya nubwo hariho imigambi myinshi iri kirakorwa kugira ngo bigabanuke yindi ntambamye ni ntudenye ni imicafu by'ukuri va mu bisagara imicafu iva mu mazi y'abantu basanga imvura iguye igaca birunda mu kiyaga hama kindi yindi ntambamye amazi mabi ava mu mahingo nuko mubivuze ayo nayo nibaza yuko amahinguriro manini manini ari mu gisagara mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane arimo ngaha mu gisagara cya Bujumbura twaragerageje kuyahimiriza kugira ngo amazi yakoreshejwe yabo babanze bayahingure wabo babone kuyashyira umuhora novuga yuko urusange ariho utugenda ukagenda cyo twita station ahantu bayayungururira ku buryo aza gusohoka atantambamye gusa muri iyi minsi hari abaye akabazo gatoye aho ntugenye ahantu yahingurirwa hagize akabazo ibyuma byari bihari bikononekara ubwabo iyi sandiko ndababwira ibyo byuma biri mu gushika nibaze yuko bizohera rero ikibazo leta Burundi yamaze guhagurukira ukurikirana ku munsi ku munsi twebwe muri uyu buyobozi bukwe bw'amazi n'isukura tukurikirana ku munsi ku munsi bya turabe icyokorwa kugira ngo yagatanganyika icyononekare kuko yuko bitaba no kama kirashobora no gucika ikiziba
hari n'ikindi kibazo cavuzwe mu minsi heze sinzi ubu aho coba kigeze mu gutoregwa inyishu c'igitegwa nibaza ko ico gitegwa citwa Jacinthe gitumwa na cyane cyane kubera inkurikizi ziri hindagurika ry'ibihe mu gihe isi itera ishuho ico gitegwa gitera kirandarara cyane kiri mu kiyaga Tanganyika no mu kiyaga Tana kivamwo uruzi Nil Bleu muri Ethiopia mu minsi heze nabonye berekana amasanamu yaho cakwiragiye muri ico kiyaga gishobora kugeramira ibiri muri ico kiyaga ibinyabuzima eka namazi kikayagabanya kuvyerekeye Tanganyika kuri ico gitegwa nikihe muri ko mukora kugira mu kigwanye
nakore cyane hari nako ndabwire yuko kumbore sinze ko muhamuhaheroka cyangwa muri ahabona kigicatsi twita Jacinthe do nibaze yuko ngo giya gatanganyika atari cyinshi cyane icyinshi ubundi kigicatsi Jacinthe do ikunda kumererwa neza cyane ahantu yukuri hari polisi nyinshi nkunda kubibona kuri za kiyaga Victoria ana hari polisi nyinshi hariho umucapa mwinshi kuko icyatsi gikeneye icunyunyo kete kitwa azot acho cyo nyunyo rero mu gihe kibaye cyiza ahantu icyo cyatsi kitakimererwa neza ugasanga cyabaye cyiza rero cyukuri nda kuyaga Tanganyika zina bavuga ko hari kihari ugashaka gusanga hari aho turi hamwe hato ana kunda gushikira mu cyafu ugaba nitwa vuga ko ari ikintu kinini ya cyo kiri ngora ntane kiyaga
kuyaga
Tanganyika hakihari ahubwo byuno hariho kiyaga gwera rero twigeza ukibona kandi hanyuma twaragerageje kuko icyo dushoboye cyo kugira ngo gabanuke turagerageza no guhemereza abarovyi badufashe yo kugira ngo baze barabirandagura yere se noneho twaragize n'urugendo two kwita urugendo shuri enda mu gihugu kibanye cya Tanzania ya turabe yene ariko abifatamwo aho bakoresha udukoko kuko tugenda kugisambura yorenje turimo gira turabe yuko aho kiri hose tugituze ariko mu Burundi nabwira yuko cyo cyatsi kirenga.
Murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Désiré. Désiré watugwire ni izina naho amagabiri?
Ni Mukundo andi Bujumbo.
Mufise kibazo canke icyumve muterera?
Ni cyumvira nterera bishitse ndaje gushikana kabazo. Muri rusangi idukikije ni kintu gifasha ubuzima bw'abantu ariko bwacu iyo tucanga tudangatswe ko usanga ubuzima bucamera nabi. Amazi ni ikirumara mu buzima bw'abantu urabona ko ushobora gusanga haba aba mu bisagara kenshi nka Bujumbura usanga dukoresha amazi aba mu kiyaga Tanganyika kuba yikugere nayo aba yaracafujwe nubwo usanga rejide zikora ubuhinga buhanitse kugira ngo cyaronke ari meza ariko mugabo usanga inyabugingo bibahaba byo biba byononekaye gusumba bibanye n'izo ngorane usanga ziturutse mu misozi nk'uko ari karabivuga muri rusange rero kugira ngo dukingire ibidukikije cyane cyane amazi cyangwa abanyagihugu bwacu twanze tugafata mu minwe tukamenya mbega ibidukikije n'igiki bidufitiye akamaro kandi mu buzima bwacu bwa misi yose cyane nawe birashaka kudufasha kugira ngo tumenye dutara kuko nk'akarere nko mu mitumba bashaka gusanga habonetse abagira neza bakubaka amarusengo bakubaka borne fontaine no kuvuga bakubaka amazi y'imigeme nawe ugasanga twebwe nyine twahisemo kuyakoresha nitwe turiko turayonona ugasanga nta n'isuku rigira aho hantu twaje kutuvoma amazi umva ko muri aya mazi twaje kutukenera gukoresha acayononekara nubwo ko rero abanyagihugu banyine ubwacu nibwo dukwiye gufata mu minwe ibyo gukingira ibidukikije hanyuma na leta nayo nyine igashyiraho umugambi utomoye wo kumenya ati mbega ibidukikije abanyagihugu babyitwareka gute mu gihe hagize utarubahiriza umugambi bagahanwa. Murakoze.
Murakoze. Dufise kandi Bel watwumva. Alo? Watubwira irindi zina naho amagari?
Ni niyo kuri Beni ndi Bujumbura.
Ufise intererano cyangwa ikibazo mubaza?
Ego ni intererano kumbura n'akabazo.
Ego.
Nagira ngo nanje ngire icyo nterereye ku bijyanye no kwigisha abanyagihugu nk'uko abandi bagiye barabigaruka ko mu bisanzwe umwenegihugu wese ahari arakeneye gutahura yuko amazi ari ubuzima. Hanyuma mbere akamenya n'uburyo yakingira kuko si ukwigisha gusa umuntu akabivuga ku iradiyo cyangwa mu makoraniro atagiye kuri tere ngo ashobore kwereka umuntu ni ukugenda ahubwo umunyagihugu wese bakamushikira bakaraba uburyo babikoramo ku buryo bamwigisha ati nimba ugiye guta imbwa yapfuye muri Tanganyika nk'akarorero umenye ko ari nk'uko ari kuyitera mu kanwa kuko ayo mazi ugiye kugaruka ko ni ukumenya rero yuko amazi ara yacu maze tukayabungabunga kandi njye nanjye nta myaka myinshi maze mugabo ndamaze kubona inzuzi nyinshi zakamye turetse Tanganyika nayo nyine bavuga ko igenda igabanuka mugabo hari inzuzi nyinshi nabonye zibagiye zikama n'imyongo imwimye kumbure bitacoroshe no kuharimira kubera aho hagiye hagaduka hakamye ni cyo nti naganterera amakabazo kandi nakwagira mbaze mbega ko mu minsi heze havuzwe byerekeye kubaka hafi ya Tanganyika cyangwa hafi y'izindi nzuzi kandi navyo biri mu bigeramiye amazi kumbure bikavamo no kuyikwegera nyine ku bantu bubaka hafi ku nkengera y'izo nzuzi n'ibiyaga mbega ubu icyo kibazo cyo bacyifashe gute byaba bibandanya bikorwa cyangwa harafashe ingingo ruhashya ubu ntibikiyo.
Murakoze. Mu mwishyura Emmanuel.
Murakoze cyane hamwe yado yagerageje kudushyigikira twunganira hanyuma ariko ibaza abadije ati mbega ati hariho hari abafite ingingo hari abantu bubaka mu karere ko gukingira ibiyaga hari nago mbambwire abariko batwumviriza noneho benshi ndazi yuko abenegihugu barundi barambabizi amabwiriza ajya amazi haragiye uturere two gukingira ibiyaga n'inzuzi ndetse noneho n'amasoko birahari aho twavuga yuko ku kiyaga Tanganyika hateza gusiga imetero 150 ku bindi biyaga metero 50 ku nzuzi zitwa mu kiyaga Tanganyika metero 45 no ku zindi nzuzi zo hagati metero 5 ati none aka karere nakiki mu isanzwe aka karere tuvuga na karere kaza kegereye ibiyaga kegereye izo nzuzi twasaba yuko rero habaho ibyatsi ibyo byatsi rero bica bigira akamaro kanini cyane cyo bita mu rurimi rw'ikinyamazuru zone tampo cyane zone de protection aho karere ubwo bwatsi haba hari ibyatsi byinshi kuko hari ambavu y'amazi usanga ari ibyatsi byiza bitodaye bimeze neza usanga ari ikigega cy'ibinyabuzima by'ubwoko bwose amafi nihata amagi ntihagwirira ugasanga hariho ibikoko by'ubwoko bwinshi ibyatsi by'ubwoko bwinshi hanyuma kandi tukatubabwira yuko ara kayunguruzo na kayunguruzo niko kadufasha kuyungurura ya micafu mibi iziva ku misozi hanami iraza bizanwa namazi y'imvura cyangwa muri bwa bwatsi agacate mamazi ya micafu gahera muri bwa bwatsi niho rero twavuga tuti akarega tegeza kubahirizwa kugira ngo katubere aho kayunguruzo kamazi mabi azananye ku misozi hanami rero cyo tubona ibwiriza by'ukuri byarigishijwe mu Burundi bwose abenegihugu bose sinavuga ko utobarize ko muna babagirengagiza mu ntara zimwe zimwe ho twaragerageje no kwigisha gushika kubarongo imitumba bose tubigisha tubabwira n'ingaruka mbi zo kudakingira amazi ariko abarundi turacyafize kumve tuvuga ati amazi atangwa n'Imana ibabone neza ntibaratahura neza niko twavuga yuko cyo guhinduka mu mutwe je nabyo ikintu cyo guhindura mu mutwe guhindura ingendo si ikintu kiba mu munsi umwe tujye twiyemeje yuko tudatrahimiriza duhimiriza bavuga ati utosora ifuku yameza amakati gusa dusaba abarongoye intwaro ko baza baradufasha kugira ngo noneho umwenegihugu atahure aho kamaro ni muri iyo ntumbero yo kubera bataratahura usanga bacaguma bagomba kuza kubaka muri ako karere ko gukingira ikiyaga Tanganyika rero akazi kamisi yose tuguma duhimiriza uramutse agiye kubikora tukagerageza kumukebura rero niho kwa kamisi yose turiko
murakoze dufise Silvestre utubwire irindi zina naho amagabiri
nda ndakumva bande ukura mutse
aramutse
igihe cyo muba kuvuga mwaramutse nyakubaho n'abakozi bose b'ibintu bya Amerika ndabaramukize ama icyo nimvira ku ruzi Tanganyika Tanganyika ni uruzi rwiza cyane abo bagonona bakaza kubaka hambavu yabo bonona kaza samaji kiza ni nimvira kandi kudatanga bonona kaza samaji kiza bakunda kujyamo bakonona wa mukaka w'ubutumbura n'inge n'ubyoshi barabonona kandi Tanganyika ifite akamaro kanini cyane ariyo mazi arakoze abanyabutumbura mukuyanwa hanyuma bakavamo bakayiteka mu cyabo cyangwa ikarutse akamaro kwisi tuduha n'imvura burya kiza gice kivuga mu kirere bikaduha imvura kuva muri Tanganyika ifata amashyamba y'u Burundi cyakira kimeza cyo mu Rwegura kimwe cya Bururi cya Keza hose Tanganyika ikorana na kidakibira iyo bari kubaronona rero wajya hambavu y'uruzi bononera Imana yahima uko nazo shaka kubya harimo imvubu harimo isamagi n'isungaji z'igihugu n'ibindi abazungu bakunda kuza kurawambu iburayi kuri parake Tanganyika none hajya abariko baronera Tanganyika bakagomba kahambavu yabo ntabwo nibaza ko waba bariko barasenyura bari bariko basenyura abarundi bose uko kibazo zene mpuse niyo ntera navuga
murakoze Amede uratwumva Hallo? Amede?
If you'd like to make...
Amede, ntabwo dufite ku murongo wa telefone. Twamutakaje ku murongo wa telefone. Katubandanye ikiganiro cyacu muri Sanga ku byerekeye kibazo cy'amazi ku isi. Tuze ku mutumire wacu Atanaze Monimpa. Mwishyirahamwe ryanyu ateje mu gutanga nk'insiguro n'inyigisho muha abanyagihugu ku byerekeye icyo kibazo cy'amazi. Nukugene boyakoresha yo basanganywe haba mu byerekeye uburimyi no kwiteza imbere n'izihe nyigisho mutanga murabona inyigisho mutanga ziriko ziragicho zishikako
iriko biraza burya kwigisha no guhoza ko n'utanga nk'akarorero hariho ahantu twigeze kuronka amazi ya Rusengo mu mwaka wasanga reservoir no kuvuga kijya kikeka barakibomoye ugasanga baca kwiyuga muri ico kigega imbere indani muri ico kigega ucubasira iruhande y'ivyo bintu biboneka ukabereka ingaruka mbi ukabereka yuko amazi aza kuvana nga ari shano ari uburozi kuko ntabakira amazi neza turabigisha rero mu nyigisho tubaha ibijyanye n'isuku bifatiye no ku mazi banashaka guhera kwiyoga iminwe ivyo bita le lavage des mains nka urabereka kuva abana hari babuze ibintu by'ugwaruka twe tuzokwibanda cyane kugwaruka kubana bo mu mashuri kugira nabo babitware mu mihana buki nyigisho no kwamiza ko ariko bisaba ingufu nyinshi amashyirahamwe yonyine ntiyo bishobora ariko turazi ko na leta ibikorera ko haba mu centre de sante haba mu makoraniro byo byama byavuzwe ariko ntibyoreka yuko haba izindi programa nyinshi zo kugira abantu baje gutera imbere mu bintu by'isuku cyane cyane bakoresheje nayo mazi bayakingi
hari ikindi mwavuze ku byerekeye nk'abarimyi abanyagihugu kurima hari nk'abarima nk'arimwe gusa mu mwaka canke kabiri barindiye imvura kwigwa mwavuze ko bashobora kurima inshuro zitari nke no mu gihe imvura itoba iri kiragwa ndazi ko nk'abantu barima cyane mu mirima mu myonga ahantu hari nk'amazi mu gihe ayo mazi yagabanutse bigenda gute nizihe mpanuro mubaha
impanuro twabaha nuko twabanza tukabigisha hariho ubuhinga bwitwa permaculture ushobora kurima imyaka yose kandi udakoresheje ikibanza kinini kandi udakoresheje amazi menshi ndaguye nk'akarero gasanzwe kurima nk'ibizinu ibitwara amazi menshi kuba waziganije ikigega cy'amazi gushobora kuguha umwanya wo kurima muci ukarima mbere ahandi uko babigenza ukabaha imbuto zimbuka umwanya mutoya kiritire hative usanga zimara ukwezi n'inusu byo nabyo bica mu bushakashatsi izabu ukoranye n'abanyagihugu birashobora gushikako aro ikindi nuko izo za permaculture ari ingendo shashi ibyo bita kurima by'ubwenge agriculture ndere cyane sinzi ngende nokuvuga mu kirundi birakoreshwa n'ahandi ugasanga haba mu bisagara haba mu mitumba ruguru abantu bafise ibyo bajya umwanya wose ngirabe ngo tuzorima ari uko imvura iguye
murakoze ku murongo wa telefone dufise Nduwimana Diomede uratwumva
ndabumba menyesha makuru nga kuri radio bishoka ndabumba menyesha makuru
muri he
ndi mukisagara cha Bujumbura mu Burundi muramba bari agatoye na inihenze ni ngaho ni kujya Amerika cyo turavugana
yego mufise ikibazo canke icyumvira muterera
yego murakoze cyane yego nashaka ndamwibarize mariko muravuga ku byerekeye amazi alo
ndabumva
no banje kuramusa batumire kwanza bari kwarumbiza n'abari kwarumbiza radio ico kama n'abe radio radio Vada Merice kuko nashana bibarize nyakuba ikibazo cya mbere mwebwe ikibazo cya amazi mwoko rico kira murabe ikibazo cya amazi kuko nkaho berereye amazi cyane arakunda kuba acikagurika ugasanga umuntu atari karacikagurika mwoko rico kira murabe amazi agwire mu gisagara cha Bujumbura
eh
n'aka mbere icya kabiri nacyo kuko hariho ubuhinga mbese bakoresha mu gukora amazi mwebwe mwamufise ubuhinga bungana gute bwo gukora amazi kuko mbese cyane hari abahinga batazi ibintu by'amategeko byo gukora amazi ugasanga bariko baracyaganyisha mu bintu by'amazi mwakora iki nk'abo bahinga kugira mu bahanure bareke kuba bakora nabi ibintu ku bintu by'amazi murakoze
mu mwishuri Emmanuel
kan mbere yuko nishura ibado nagomba ngaruke kumu tumire avuze ikibado cyo kurima noneho ni kibado babajije kurima no bavuga mwaka wose aha mu Burundi ni bado yuko twaye kuko twahiriye twadufise imvura amwe na gihugu wese yagerageza karaba yuko atoza ratongwa no kurima mu gihe imvura iri kiragwa n'umuce akarima uko amazi arahari hari nagomba shimire ababene gihugu bamwe abonye bavyumviriye bakabikora muri komine Mpanda mu ntara Bubanza ni komine ya Giheta aho bafata amazi y'inzuzi bakakacisha bakatwara bakaza baravomera imirima yabo kuri bakomere ku muheto ahubwo n'abandi bene gihugu bose baze baza kubarahurirako kubarahurira ku bwenge je ni ibintu byiza cyane gose kuko nta kuntu igihugu cy'u Burundi kirimo amazi imvura yociye kugasanga abantu nkuko yavuze abahunga by'ukuri hariho abaca bahunga ukame ngo bahunze intambara kandi bahunze ibyo ntibyateza kuba kuko u Burundi haracyariho amazi umuntu ashaka kurima umwaka wose akimbura akaronka ibyo afungura n'ibyo ashobora kugurisha kugira ngo
ikenura ibyo nagomba gusaba umwe n'igihugu wese babirabe ko bishoboka aho bishoboka byose babikore ama noneho nazi ko no muri leta ari imigambi ikirategurwa byanye gukoresha amazi ku nzuzi no kumwe n'amazi y'imvura ku misozi hanyuma ngeragejeye kwishura ibibazo mu isanzu ibibazo avuga ati amazi azaracikagurika n'ubuhinga jene baza iki ni kibazo kumva ntari kwishura kuko bijyanye n'amazi neza batanga aya nayo arafite igisata kibijejwe rezidezo ngamu gisata cya Bujumbura nibaza sinashobora kucishura ariko rero ndazi yuko hariho imigambi myinshi yo kugira ngo amazi yongerezwe iho muri rezidezo nibaza yuko ibi mu minsi iza ikibazo cy'amazi nazo ko kizohera hanoneho nibaza yuko no ko babibonye nk'ibyo bishitse bo kwegera abahinga muri rezidezo kumbore bo batunganiriza icyo ndicyo nuko atari kibazo cy'amazi make kumbore kibazo cyo bake hari cyo amazi make nico amazi ahura niyo mucyafu muraga nk'abase kibazo rero cy'amazi acika gureka bo kwegera abahinga muri rezidezo ndazi yuko bo batunganiriza
murakoze
n'ubwo buhinga babukeneye hari hababijijwe babyiza kabinonotora muri rezidezo bashiki bo babwiye
eh murakoze Leonidas unyarutse utubwirire inzira nahuri n'ikibazo cha intererano unyarutse kumwanyugiye kuturangirana
Yego murakoze cyane Arifise intererano gatoyi bomerereye ni kuntega no mukirundo zanyitwa ndayikengurutse Leonidas
Yego
baje kubashimira cyane ko munyakiriye ku radio y'Ijwi Amerika na cyane cyane ko aho merereye mu karere n'ibiyaga mu kirundo birahari ni ku bwinshi ariko icyo tubura gusana uko tubura ubuhinga bw'ukuntu boduha ibyuma kugira ngo tuze turavomera imirima mu gihe cyo muci tukaza turarima nk'itomati ikibitunguru ubwo buhinga ntiburahashika ariko ubu hari abashinwa barimo baradukwegera amazi batuzanira ariko nko ku kiyaga Ntarungazi ubwo buhinga ntiburahashika na cyane cyane no basaba ko ngo tuvugire imbere kugira ngo n'ibiyaga byo mu kirundo ari byinshi Ato tuza n'ibyo byuma nk'amapomo kugira tuzowe turavomera imirima murakoze
murakoze aho muhavuga iki Emmanuel
ndavuga ko mu kirondo byo kurinda hazi kumbore iyo komine yo bavuze komine ya Ntegane badakwita afite ikibazo cyane gusumba hari izindi komine nka Bugabire Patoni zifite ikibazo gikomeye aha no vuga yuko ubwo buhinga bavuga ubwo buryo bwo gupoma amazi ejukuri nava ko umwe n'igihugu wose mu kirundo amaze koronka amapompe mugabo iki ni kibazo n'atumye nava ko leta amaze gufata mu minwe kuburyo hariho abene igihugu nzi neza muri za commune Busoni kwa ya mapompe ibivyuma byo gupompa amazi mu nzoze babifise hanyuma kandi nkavuga yuko hariho n'urundi rugomero ibaza se ngo bagwegere kunega rugomero abafashe Burundi bafatanije na leta Burundi gubatswe nabwo indaze koroze bafasha mu kuvomera imirima yabo ama kandi nuko ikomeye intara ya Kirundo ni intara iri mu Bugesera gerageje kubwira abari ko batwumviriza intara iri aho bita mu Bugesera ikurwe ku Rwanda ikunda kubangamirwa n'uruzuba cyari karavuga nibaze yuko umwe gihugu wese mu Burundi arabyumva ko twamatwumva ko abene gihugu mu Kirundo bahonze kubera indara mugabo ubu tubahanura yuko aho guhunga nyabona barabukuntu bavomera ibitegwa bimwe bimwe kugira ngo bate barabonka ko bafungura aho gutera bahunga nibaza yuko ari ibyo hamake tukabasaba yuko abanyakirundo ariko ranyumva zanteka cyanke cyane Bugabira na Busoni ko bagerageza bagakingira ibyo biyaga biratekanije ibiza by'amazi yatekanye metero 50 tubasaba rero yuko izo metero 50 zoja mu ivyatsi ibiti akaba ibiti byinshi kugira ngo ibyo biti bize bidufashe gukwega imvura kuko nababwira yuko kugira ngo imvura iboneke hariho umwuka uva mu rajya amazi batuhura n'umwuka bavuye mu biti bakabona neho batajya hejuru ugatutanga
imvura
murakoze
ataba rero yuko abo bane gihugu bagaragaza bagakingira
murakoze
ibyo biyaga byo makero
umwanya uraheze murakoze turashimiye abatumire bacu Emmanuel Ndorimana umuyobozi mukuru w'amazi n'isukura mu bushikiranganyi rujejwe amazi bidukikije no gutunganya amatongo no gutegura ibisagara na Athanase Monimpa umuyobozi w'ishyirahamwe ateje bizeje guteza imbere uburimyi n'ibidukikije dushimiye n'abakurikiranye iki kiganiro n'abaduteye akamo bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ibyimvuro byabo mari mu kiganiro muri sanga turashimire mwese mugira ibihe byiza.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe.